nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe bakunzi ba radio inzamba gatika kawe sangwe kaze mu makuru yacu yo kuri wa gatanu igenekezo ya 14 Rusama umwaka w'ibihumbi 2021 ayo nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira imyaka itandatu irarangiye hatuniwe amwe mu maradio yigenga mu Burundi ibanza ayo maradio yakoreramwo ubakaba ari umusaka nayo butungane aho guhana baturiye ayo maradio ngo bwihutiye nyabuna gucira urubanza abari bayarongoye tuza kubibwirwa na Bob Rugurika arongoye radio RPA iratabariza ababo iyo ni miryango y'abakobwa babiri bafungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Rumonge kuba kuri uyu wa gatatu n'abakozi biperereza iyo miryango ikaba ifise impungenge ku bw'umutekano wabo imyidogo nayo ni myinshi ku bakoresha ibarabara rihuza amakomine ya Ntega na Kirundo mu ntara ya Kirundo nyene abarikoresha bakaba basaba ko ryosanurwa biruko mu gihe abajejwe intwaro bo bemeza ko uruja n'uruza rutahungabanye kuko ngo ibiraro bihuza ayo makomine biriho kandi ngo bikomeye kuri mikro muri kumwe na jewe Arisa Kimana mukanya inkuru imwe mwo kwayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amazu yahoze yakoreramo iradio LP hamwe na televiziyo Renaissance arangwa mu byatsi n'indi myanda itandukanye ibyo biruko inyuma y'imyaka itandatu iheze ibyo binyamakuru bitewe n'inzego za leta ayo mazu aratunigwa hari ku igenezo rya 14 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015 abasanzwe begereye ibyo bibanza basaba leta kugurura ibyo binyamakuru kugira ngo hasubire gusanurwa ibyo binyamakuru bisubire gukora nk'ibindi kuneza y'abanyagihugu n'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana
shitse ahahoze hakorera ivyo menyeshamakuru ubona ahaciye amasasu hamwe n'imyotsi vyerekana ko ivyo menyeshamakuru vyaturiwe mu mwaka w'2015 inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza uretse impome zasigaye n'imiryango y'ivyuma bita grillage mu Gifaransa hamwe n'iminara bita antene ziri hejuru y'amazu nta kiyo na kimwe uhabona eka ni mu musaka nk'uko bagenzi bacu babitanze abasanzwe bakorera aho hahoze ivyo bimenyeshamakuru bavuga ko bafise amakenga ko hashobora kuba habamwo ibikoko nk'imbwa canke ibiyabu bishobora kugira nabi abana babo na cane cane ko ayo mazu yegereye iyindi mihana bagasaba ko leta canke ubutungane kugurura ivyo bimenyeshamakuru kugira bikore nk'ibindi canke bareke abandi bikorera utwabo bahakorere tubibutse ko ibimenyeshamakuru radio RPA na televiziyo Renaissance vyaturiwe igenekezo rya 14 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015 aho hari hahejeje kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu gihe harangwa n'imyiyerekano mu gisagara cya Bujumbura cyo kwiyamiriza ikiringo ciwe kigira gatatu ikiringo amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu hamwe n'imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD biyamiriza bavuga ko kitubahirije amategeko hamwe n'amasezerano ya Arusha
ku bwa Bob Rugurika rongoye iradio RPA ngo ivyo byose biva ku bantu bashaka kuguma ku butegetsi ku nguvu Bob Rugurika amenyesha ko ubutungane aho gufata abaturiye ama radio ngo bwihutiye guhana bene gutotezwa ariko ngo nta gitangaje kirimwo tumwumvirize
nkuko mubizi umugambwe CNDD-FDD ngaho mu Burundi wipfuza kuzokwama ku butegetsi imyaka yose bibaza ko inzira yo kubishikako ari ukubuza abantu bose kuvuga na cane cane ayo maradio ayo mashirahamwe afise ivyo anegura mu bikorwa vya leta afise ivyo ahishurira abanyagihugu bibaza rero yuko bene ivyo bimenyeshamakuru bene ayo mashirahamwe bayabujije gukora baba bariko barabishikako aho rero ni mu ntumbero y'ukugira batume abanyagihugu bose biyumvira kumwe bose bakurikire inzira CNDD-FDD ya baciriye ni muri ntumbero rero sende DFDD yaturiye yongerira ubugara ibimenyesha makuru vyigenga mu Burundi kuva burya mu 2015 twaramenye amakuru atari make kuri bajya abantu baturiye amaradio bajya abantu batanze impusha zo kuyugara bose nabakozi ba leta bose nabantu bakorera inzego za leta mu gipolisi mwiperereza no mu mbonera kure da sende DFDD ivyo turabizi kandi umusurizi na tuzobigaragaza tuzobishira habona turazi yuko ababikoze bazogaragara bakaje imbere y'intahe hama ibi byo kuducira imanza abamenyesha makuru abaharane yagateka kazina muntu bakaducira imanza bakadukurikirana iyo turi ingendo isanzwe ikoreshwa n'intwaro z'umukazo kuko murabizi intwaro z'umukazo intwaro zica haragere igihe zigomba kwiyeza rero muri uko kwiyeza baca bafata bajya nyene zanzira karengane bahohoteye nibo baca biyita abansi b'igihugu ariko nibadakobe niyo nzira ntishika kandi ntimara igihe
inzamba amakuru twabateguriye arabandanya hari umutamakazi w'imyaka 85 wo muri zone ya Maramvya mu gisagara cha Bujumbura asaba atakamvye umukuru w'igihugu kumutunganiriza imvo ngo nakagwe kabantu bamunyaze parasera yiwe ngo bayubaka mw'inzu agize ngo aritora abajejwe intwaro muri iyo zone ngo nta kindi bakora atari kumutererekana iyagize imana ntibamufunge murunani force que ruhurikiye mu amashiramwe adaharanira igicaro bya politique basaba ubutegetsi guhagurukira abatware nkabo badatunganiriza umunyagihugu abituye ari mu magorwa inkuru ya Delicia Kamikazi
Bigirimana Pelagia umufakazi w'imyaka 85 afite urupangu kibarabara rya 15 muri Maramvya yanyaze parcela yiwe nakagwe kabantu ari Mbonimpa Salvatore Ntamwishimiye Dieudonné Liberate Bigirimana n'uwitwa Eri bamusanze aho ariko akorera mu iparcela yiwe icakurikiye yabaye itotezo
abo bantu basanze ndifuri ko turakora n'abantu bakadufata bakatujana kuri zone ngo mushire kominote nagenda kuri zone nerekana ibyangombwa bakaba bankuye nkaza nasubira yo gukora ikagenda uko nyene bakamfata bakansubiza ndabasabye mufashe kubera ko kagwe n'ubu bariko bubaka
Bigirimana Pelagia yarituye abajeje intwaro muri zone eka no mu ikomine abereka ibyangombwa afitiye iyo parcel ariko nta n'umwe yamuteze ubutwi igisigaye asaba umukuru w'igihugu kumviriza amarira yiwe
narituye kubuterere kubuterereshe kugezo naraza araza kuraba arumva umuco arabona umuco ageze kuza yabonye umuco bamuhindura bamuhindukiza tugeze gusubirayo yambwiye aho nsubirirayo nta n'ikintu na kimwe numvise geragenda kuri komine ku ntahangwa ya meri yageze uko nyene aho nageze hose nta n'umwe yanyumvirije murabona uko nikaba ndiko ndayerera kandi ntarimbuza homba none nyakubahwa leta mvyeyi leta nkozi aho hantu hashike uhashitse n'amarira arakoroka
Murunani Forske ruhurikiyemo amashirahamwe adaharanira icyaro bya politiki basaba ubutegetsi guhagurukira abatware nkabo badatunganiriza umunyagihugu abituye ari mu magogo Ernest Nkunziza n'umunyamabanga ashingwa bikorwa Murunani Forske
avuga ko ataho atageze muri komine muri zone akaba atigeze yumvirizwa ngo arenganurwe tugasaba rero Varisito Ndayishimiye kurandurana n'imizi iyo ntwaro yagahoto intwaro y'ishamba aho akaruta kandi kakamira agashiraho igihugu kirangwa n'amategeko kuko ibiriko bishikira uwo mupfakazi biriko bishikira n'abandi barundi benshi bariko baratotezwa atacamira
Bigirimana Pelagia rero amenyesha ko muri uno mwanya arara mu ishyamba n'abuzukuru biwe ako kagwe k'abantu bane ngo bafise intumbero yo kumwica uruganda rwahaje inzamba ntirurashobora kuronka abagiriza guhohotera uwo mutamakazi
Delicia Kamikazi arakenuye naya makuru avugwa mu gisata cy'umutekano bamwe mu muri quartier miroir ya zone buterere muri komine ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura barerekana gashavu batewe n'inyifato y'abapolisi
abapolisi bakaba bari bazindutse kuri uyu wa gatanu baje gusaka. Ababibonye bemeza ko baza barasaba amafaranga y'igiturire kugira ngo barekure abo bagirije kuba badafise ibibaranga bikwiye. Abanyagihugu bagasaba ko abo bapolisi bohanwa. Inkuru ya Jacob Sibomana.
Abapolisi bari baje gusaka ari benshi muri iyo karte nshashi bamwe abantu bifashe iri mu gisagara cha Bujumbura. Ariko rero abahaba bavuga ko babajwe bongera bagatangazwa n'ico bise ubusumo bwagizwe n'abapolisi. Umwe mu babibonye arabitubwira. Uyu munyagihugu avuga kandi ko yabonye abantu bane bafashwe.
Iho me abantu bashika batatu babayaya bonye batwaye n'umuhungu umwe batwara abantu. Umba mbushana ke katigwanisha bakurondera ntacyo na kimwe bakinjira bakurondera bagakondera amafaranga bashaka mu mifuka yabo gusa.
Igipolisi sijyo jya mbere cagirizwe ubusumo muri bene ico gikogwa. Mu kwezi kwa kane guheze aba mu makartie ya Bwiza na Jabi mu gisagara ca Bujumbura baragirije igipolisi kubiba kije gusaka. Ico gihe igipolisi carabihakanye. Kuri ibi byo muri zone Buterere twarondeye umuvugizi w'igipolisi ariko ntitwamuronse.
Jacob Siomana na wenyetu mukengurukire tubandanize ano makuru mu gisata c'ubutungane aho abigeme babiri harimwo umunyeshuri wo kuri Lycée Sainte Famille mu Minago bari mu gasho k'igipolisi mu Rumonge kuva kuri uwa gatatu. Amakuru aba mu ntara ya Rumonge avuga ko buba bafashwe n'abakozi b'iperereza imiryango yabo ikabisaba ko umutekano wabo kubahirizwa. Idonido na Blaise Nijimbere.
Dusabe Belize n'umunyeshure w'imyaka 19 ari mu gasho k'igipolisi mu Rumonge kuva ku mugoroba wo kuri uwa gatatu. Nkuko amakuru dukura muri iyo ntara abivuga, uyo mwigeme yafashwe n'umukuru w'umutumba wa Minago Pascal Ntakirutimana amuhereza igipolisi. Icyo yagirizwa nticamenyekanye neza, ariko amakuru ava mu begereye igipolisi mu Rumonge yemeza ko akurikiranwa kuko yarungitse ubutumwa tawuze ubwaribwo akoresheje telefone irimo kate simu atanditsweko. Ayo makuru nyene yemeza ko ku mugoroba wo kuri uwa kane naho uwundi mukobwa adandariza muri cafetaria muri zone ya Minago yaraye afashwe n'abakozi bivugwa ko araho mu iperereza mu Rumonge. Akaba yaciye ajanwa mu gasho k'igipolisi mu Rumonge nawe nyene ico yagirizwa nticamenyekanye. Amakuru ava mu gipolisi mu Rumonge avuga ko abo bigeme bompi bazindutse basambishwa kuri uyu wa gatanu, ntawuzi ko bose basangiye ivyo bagirizwa. Imiryango yabo ikaba isaba ko umutekano wabo wubahirizwa. Radio Inzamba ntiyashoboye kuronka urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge co kimwe n'utwara zone ya Minago kugira batange umuco kuri abo bigeme bahagaritswe.
Arakoze Blaise Nijimbere. Tukire makuru ajanye n'ubutungane nyene hari abantu 11 bapfungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana bagirizwa icaha co gusahura abantu bavuye mu gihugu ca Tanzania. Imiryango yabo isaba ko borekugwa kuko ngo ibyo bapfungiwe ari rementanya bakorewe. Basigura ko na sentare yabarekuye ariko bakaba batarabona impamvu baguma mu buroko. Bagasaba abafishe ijwi rishika kure ko batabariza kugira ngo barengane. Inkuru tubaza mwenzi wacu Vanessa Mwiteka.
Abo bantu bafunzwe bose bava mu makomine ya Kayogoro na Bukimba mu ntara za Makamba na Rutana. Bahagaritswe mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze bagirizwa kwambura abantu bava muri Tanzania bivugwa ko bava mu ntara za Karusi na Gitega. Amakuru atangwa n'imiryango yabo akabamenyesha ko inyuma yo gufungirwa mu ntara ya Makamba bahavuye bungururizwa mu ibohero rikuru rya Rutana. Iyo miryango isigura ko ababo bashengejwe imbere y'intahe ariko byabonetse ko ivyo bagirizwa ari rementanya nk'uko abo mu miryango yabo babandanya babivuga. Inyuma y'ukumvirizwa sentare ya Rutana yahavuye ifata ingingo yo kubarekura. Ariko babiri muri bo basabwa gutanga amafaranga y'ingwati angana n'umuriyoni umwe wese. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rwarashoboye kuronka impapuro zarihiwe ko ayo mafaranga bari basabwe barayarishe. Naho biri uko imiryango y'abo bantu imenyesha ko umushikiriza manza Kizigenza Silvestre Nyandwi yanse ko barikugwa bakabona ko bariko barahohoterwa basaba ko bo barikura bakidegembya ntitwashoboye kuronka umuvugizi wa sentare nahinyuzwa kugira tumenye igituma umushikiriza manza mukuru yanse ko abo bantu barikugwa
Inzamba
Mugusozera ano makuru tubabwira ibivugwa mu ntara ya Kirundo abanyagihugu bakoresha ibarabara rihuza makomine ya Ntega na Kirundo mu ntara ya Kirundo nyene basaba ko umuringote w'amazi wamenetse amazi agatembera mu ibarabara kugeza idakoreshwa wosanurwa vuba kugira ngo iryo barabara risubire kubanyabagendwa mu ntwaro muri komine Kirundo bakemeza nyabuna ko uruja n'uruza hagati ya makomine ya Ntega na Kirundo ngo ruhari ukubera ko ibiraro byose bimeze neza ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Raoul Nkengurutse
Abari mu ibarabara rihuza komine Kirundo na komine Ntega mu ntara ya Kirundo umuringoti utwara amazi waraturitse uba amazi akaba yisuka mu ibarabara ku bwinshi abanyagihugu mukuri camwo bakaba bamwe babanza kubaheka ku mugongo abandi bakabanza gukuma gahuzu Iryo barabara ryubatswe n'Abashinwa baricisha ahahora umwongo uri mu rufunzo uyu munyagihugu asigura ko inkuru kizi zimaze kwibonekeza aho ni inkuru ranuruza hagati ya komine Kirundo na komine Ntega hamwe n'imirima y'abanyagihugu irikiratwagwa abanyagihugu basaba kuyo muringoti usubirizwa mu maguru masha
ntandaro ya byose cyaturutse ku mohero harutwara amazi wabomotse kubera batawukomeje maze gusenyuka rero amazi yose yaciye amanuka mu rufunzo umwonga acatuma imirima yose bateyemo itwagwa n'ibarabara cyandurukiyemo gutwagwa ico dusobanura nuko abajeje intwaro babikurikirana bakabikora hakiri kare kugira ngo ibarabara ntibicike burundu ngo twongere kuza tugaca mu bwato kandi Imana yari yadufashije bakadukorera ibarabara
mwamenya ko iryo barabara ritarakogwa abanyagihugu mu kujabuka uyo mwonga barenda gukoresha ubwato bwaca muri urwo rufunzo ruri mu mazi imbere y'uko iryo barabara ryubakwa twagerageje kurondera kumenya ico mu ntwaro bariko barakora mustanteri wa komine Kirundo Viateur Hatungimana abwira radio Inzamba yuko atangorane iryo barabara riteye narijya ibiraro byose bihuza ayo makomine bikomeye ikindi naco ngo bakoze iryo barabara baririhiye assurance y'imyaka 10 mu ishirahamwe rishungusha bibaye ngombwa ngo bazoca bitura iryo shirahamwe
Dawuri nkengurutse turamukengurukiye kandi ninonga haduciye dusozerera makuru yacu yo kuri uwa gatanu dushimire mwese mwafashe umwanya wo kudukurikirana reka dushimire na bagenzi bacu bayatororokanije Arisa Kimana akabaje wana yabashikirije nkabandabifurije kugira ibihe byiza naho ubutaha